Urabiki suso cha mushanju. Mwiki gisuso, tugomba tuganire amajambo ya Sitefano. Uyu mugabo Sitefano yari umuntu yakunda Imana cyane. Yarafasha abantu benshi cyane kandi yarigisha amajambo ya Yesu Kristo. Lakini abandi bantu ntibamukunda kandi bagomba yiko boharira cyane na wene bakabonekana yiko ibigambo vyage bitafise ubushobozi. Nihene bagenda babwiriza abandi bantu ati murabona uno yigisha ibindi bitashobokana yigisha ibitari mukuri byo musaya twigishije. Niho bamufata bamutwara mwibaraza. Bamutwaye hadi ya murubaraza. Nihene Yesu yahagararakiriza amaso hejuru avuga ati ni murabe igihugu cyuguruke ndamubona Yesu Kristo umwana w'Imana. Ibi yamaze kuvuga intyo babakuru b'idini baca bashavura cyane. Urabizi bace bashavura babona isoni kuko ntibagomba yiko ye Sitefano yovuga ati Yesu yari umwana w'Imana umukiza w'abantu. Ntibagomba yiko Sitefano ababwira ariko aribo bamuteye Yesu Kristo akaza kubambwa ku musaraba. Niho bamutwara Sitefano hanze baca batora amabuye bose batangwa kumutera mpaka umuntu w'Imana arahwera. Ataracikana niho yasaba asaba ati mwami Imana ndagusaba ubababarire ntubaharurire bino bibi bicumuro vyabo. Niho yaca akatu ahwera. Umuntu umwe umuhungu w'Abayahudi yari yahagaze aha yaraba muko Sitefano aha yapfa. Yari yateruye imyenda z'abagenzi bage baryo bariko baramutera amabuye. Urashobora kumuraba mu ico gisuso. Izina ryage ryari Sauli. Wene yimvira yiko ikazi nyiza inzira ibereye kuyishimisha Imana no kuyikorera no kwica no kubabaza abakristo. Bino vyaramubabaje cyane Sitefano gutegwa amabuye yarababaye cyane. Aliko ntiyaisha vuli Imana. Hanyuma ya hene yaciye afukama abasengera baryo bariko baramwica. Woshobora gusengera abantu bahe bakugira ntyo? Ijambo ry'Imana ritubwira ati nimwishime n'ukunezererwa cyane mubonye babakorera ibibi kuko na baryo bakora ijambo ry'Imana bakorewe ntyo nyene. Kukubonye bakukorera ntyo winezererwe kuko unkwirikira jewe.